VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 18 ukwezi kwa kane umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Mu bisanzwe amadeni maremare cyane kuko ikiro byagumye biduga, kandi iyo umuntu asoma agasomera ku muntu abanza kurindiriza ateza kuduza igiciro, haje usanga rero ishuri ifise amadeni maremare.
Uyu ni umukuru wa Lycée Rubanga Jean-Claude Manirakiza avuga ku kibazo cy'amadeni iryo shure rifitiye abacuruzi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi, yarimo raporo ya Burundi ku Burundi, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe agatekazira muntu, hamwe n'inkuru yerekeye ibisabwa n'imiryango y'abamugariye ku rugamba. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agatekazira muntu, Zeid Raad Al Hussein, uyu munsi kwa mbere yagabishije ku nyifato yo gukubagura abantu yiyongereye mu Burundi. Yongera aratangaza ko afite amakenga ku byerekeye amakuru yatangajwe avuga ko hari amabohero atemewe n'amategeko ku murwa mukuru Bujumbura hamwe no mu bindi bice by'igihugu. Uyu mutetsi agira ati, kuva mu ntango z'uyu mwaka umurwi ndongoye waratorokanije ibitigiri by'abantu 345 bakubaguye bakongera bagafatwa bunyamaswa. Ivyo biharuro biteye agahinda birerekana ukuntu gukubagura abanyagihugu hamwe no kubafata unyamaswa byabaye ibikorwa bya misi yose bikorwa n'inzego z'umutekano za leta y'u Burundi. Zeid avuga ko abantu bashika 595 bakubaguye canke bafashwe bunyamaswa kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015, igihe umurwi w'intumwa zikorera ibiro bijejwe agatekazira muntu vya ONU wagendera ibiro by'igihugu bijejwe iperereza ku murwa mukuru Bujumbura mu ndwi iheze. Abantu bari hagati ya 33 na 36 bapfungiwe mu ryobohero bari bafise ibimenyetso by'abantu bakubiswe. Hari ibintu byinshi biteye ku binyamateko byabonetse icyo gihe, birimo ukuntu imbohe 45 zari zafunzwe kurenga ikiringo cemewe n'amategeko. Vyongeye turetse ko benshi mu bantu bari bahagarikiwe amakosa mato mato, ibirego vyaciye vyandikwa mu gitabo birakomeye cyane kurusha ibirego vyatumye bahagarikwa, birimo guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira. No mu makampi y'igipolisi naho nyene haribonekeje abantu bafungiwe bafise ibimenyetso byo gukubagurwa, cyane cyane mu bibanza by'abapolisi biri mu bice bibiri bya Bujumbura, Cibitoke na Musaga, hamwe no mu ikampi ya gisirikare yo kumutakura. Zeid avuga kandi ko mu gihugu hagati hibonekeje abantu bakubaguye kandi bafashwe unyamaswa. Aratanga akarorero k'abantu babiri bahagaritswe n'ibiro bijejwe iperereza mu ntara ya Makamba mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Avuga ko abantu bakubaguye bakanatabwa mu kiyaga Tanganyika. Uyu mutetsi arongoye ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agatekazira muntu avuga ko hari n'abapolisi hamwe n'abasirikare bamwe bamwe bakubaguye. Zeid yari yamirije kandi ibitero bikorwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bakorera imirwi irwanya ubutegetsi. Mu kwezi kwa gatatu konyene abantu bashika 30 barishwe nabo bantu bitwaje ibigwanisho mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu zindi ntara. Benshi bishwe barabasivile hamwe n'abasirikare. Umutetsi Zeid yari yamije kandi ubwicanyi bukorerwa abanywanyi umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Iyi ni inkuru ivugwa mu Burundi. Abanyeshuri bo muri Lycée Rubanga mu ntara ya Bururi ntibazoronka bifungurwa muri uku kwezi kwa gatanu mu gihe hatogira gikozwe. Umuyobozi w'iryo shure asaba leta gutanga uburyo kugira ngo abarongoye iryo shure baronke ubushobozi bwo kugaburira abanyeshuri. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Mu ntara ya Bururi amashuri afise indaro 15 mu Gifaransa agera ku 11 havuye muri seminari ntoya y'Ibuta, iminwe y'abapatiri hamwe n'ishuri ry'ubuganga ryigamye ubushakashatsi bw'amagara y'abantu. Amashuri 9 asigaye afashwe na leta y'u Burundi. Muri ayo mashuri 9 naho yose aheraniye abora bayazanira imfungwa z'abanyeshuri ico bita bafunise mu gihugu Gifaransa, Lycée Rubanga n'izi imbere y'izindi mu guherana menshi. Iyo lise ihaniye abora bayimfungwa z'abanyeshuri amafaranga ya baba $110,000. Umuyobozi wa Lycée Rubanga Jean-Claude Manirakiza avuga ko igende ry'umurengera itumwa n'uko leta itanga amafaranga yo gufungura abanyeshuri itevye.
Mu bisanzwe leta iduha amahera itevye, ku buryo rero kugira ngo tubafungurire tuca twikora ko baduha imfungurwa kongorane aribo bita abafonisseur mu bisanzwe amadeni maremare cyane kuko ikiro byagumye biduga kandi iyo umuntu asoma agasomera ku muntu abanza kurindiriza ateza kuduza igiciro ukaje usanga rero ishuri ifise amadeni maremare
abanyeshuri bya 58 no bari mu ndara kuyise ya rubanga bafungirwa ku munsi ibije 25 by'ibiharage ibiro bya babijana by'umuceri hamwe n'ibiro ijya 30 by'ifu y'ibigori ibyo byo bifungurwa inkunga zibiri gusa no kuvuga ko abanyeshuri bafungura gishya 7 z'umurango nigeshya 7 z'ijoro umuyobozi wa rese rubanga atataga ikozwe guhera mu kwezi wa gatanu ntibizobashobokera gufungura abanyeshuri asaba leta yo kwikubita gashi
mu bisanzwe biratugoye cyane atagikozwe gushika nko mu ntango zo kwa gatanu bataduha amahera kugira ngo abafundisere tube turabaha namakeye atakuntu tuzoshora kugabura abanyeshuri kuko benshi mu babizana abazana ibiharage n'umuceri bavuze yuko batazoshora kubandanya batarose namakeye mu ntango zo kwa gatanu twizere yuko leta zo kwikubita agashi igakora mu bigega byayo
umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi gucuma ifirma avuga ko rise rubanga ifise ingwane yisangije kubera ko ayina hiranye mafaranga menshi gusumbira ni mashure yose ari mu ntara ya Bururi ari ngo menye yuko avuye muri serubanga hiranye miliyoni za baba jana 10 ishuri zubuga kabiri mu guhana menshi ni ise Bururi yani yabayifungo z'abanyeshure amafaranga ya baba miliyoni 50 ucumi firma umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi avuga ko mu bituma rise rubanga yana amafaranga menshi byo biva kugene ifite abanyeshure b'umurengero bwanjye n'andi mashure ikintu acavuga ni ukwigeza njye umurenge yajya yiva kandi kwitunganywa nabi y'amafaranga y'ishure aribyo bita gestion na comptabilité muri mu gifaransa mbwe kuri rise rubanga ivuga ko bitazokunda ko bafungurira abanyeshure muri kwezi kwa gatanu cyo dutangura firme y'ubucuma avuga yuko bari kumwe n'abagenduzi b'indero mu ntara ya Bururi bimije kugira urugendo kuri rise rubanga kugira bige ngiyecho kibazo tutoyega umuti hagataho mugenwe wafasha urundi basokoye karenge bivanye n'ibiye bya politiki urundi biko baracamwo umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi atera kama wafasha urundi wijaye n'indero ko bokwirengagiza ibya politiki urundi biko baracamwo bakabandanya bashigikicho cyaza c'indero kubera ko ibigihanza ari byinshi muri komine Matana mu ntara ya Bururi Fidelite ishatse ijyu rya Amerika
urakoze Fidelite imiryango ishika kuri 45 ya bamugariye ku rugamba baba mu kigwati cikarurama aho ni mu ntara cibitoke basaba gufashwa n'inkuru ya mugenzi wacu Evariste nziko banyana
ico kigwati cikarurama kirimwo abasubijwe mu buzima busanzwe bagizwe n'abamugariye ku rugamba bagizwe n'imiryango 45 yabahoze mu gisirikare ca leta no mu migwi yabitwaje ibigwanisho yagwanya leta amazu ya kijambere babamwo kuva mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2014 arimwo amatara n'amazi ayo matara yakishwa n'imishwarara y'izuba ariko muri kino gihe ayo matara ntiyaka mu mazu agera kuri 30 kubera ivyuma bitanga uwo muyaga nkuba bitagikora nk'uko bivugwa na Gerardo Ntiruhungwa arongo ico kigwati
twebwe baduhaye imwe vya plaque solaire bijya rero n'ibintu bikunda gupfa cane gose murabona nk'izi nzu dishika 45 aha ntabashika nka 15 bakibona neza twebwe rero mu cyumviro cy'iwacu twifuza yuko leta yo twiyumvira ko ikaturonderera umuyaga nkuba wa regidezo kujya kwa bandi tukama tuticura yuko umwanya wari wose amatara yama yaducikiye ko kandi turi bamagara make twama dukenera umuyaga nkuba umwanya wose
mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no gukurikiranira hafi abahoze ku rugamba bamenyesha ko ico kibazo bakizi Koloneli Gaspar Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi avuga ko hari bikorwa biriko birakorwa mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo
inkuru zarumvikanye yuko mu mazu ashika 45 hariho amwamwe yari yaronse mu yagankuba w'izuba mugabe bimwe bitagikora ivyo ibisata bijejwe n'ubu bariko barategura kuza kubagendera mbere hamwe baza baratangwe kugira ngo barabe ibyo bitagikora ku masite yose hanyuma bagira icegeranyo barabe icokogwa ntibabahebye barabizi kandi noneho najya amazu naho umuntu ari meza cyane ntibarayakira burundu ico bita reception bariko barasubiramo barabe yuko abayubatse ku buryo bukwiye bimeze neza aho bazosanga ari hakagorane bazoca bagakosora ibi rero by'amatara mugabo byo ni imfashanyo yabonetse ntibirimo ntibijanye na bubatsaje amazu ariko na hari imfashanyo bazoraba igikorwa kugira ngo bagume bibandanya habona kuko ntawo bareka turazi yuko atacho bishoboje kinini
abo bamugariye ku rugamba barafise kandi ikibazo cyo kubura aho binonorera imitsi harimwo abagendana ubumuga bashobora gukina inkino zitandukanye nkuko bano babiri bari muri abo bamugariye ku rugamba babivuga
umukino dukina bawita sitting volleyball n'ubukomeye asanzwe yaramenyereye kinavole arakora ko nawe nyina kadufasha namwe ko muraherezanya muri babiri niyo muri batanu mukagira deux équipes babiba bitandukanye
eh hari n'abantu batabona umukino wabo urabaho kwabita golbor ariko kubera nabo nyene atateri hari kandi ni hafi ekipe yose yabateri hafi nabo nyene boja hamwe bakimenyereza kugira umubiri wawo nabo nyene ugende neza
naha nyene Colonel Gasupari baratuza avugira igisirikare c'igihugu arahumuriza abo bamungariye ku rugamba avuga ko bitegekanijwe ko ahubatswe ibigwati bigenewe abamungariye ku rugamba baronswa ibibuga byo kwinonorera ko imitsi uwo avugira igisirikare c'u Burundi avuga ko ivyo bibuga bitewe bitubuke bizokubakwa
ibi bijanye n'ibibuga byo gukinira ko bijanye n'ubumuga bafise birimo mu byo bategekanije yuko amasite bagize baba ko naho nyene bogira ibibanza harimo ibibuga bashobora kugira ko imikino inyuranye mwomenya neza nuko hariho imigwi imbere ya bamwe bamwe basigaye baserukira n'igihugu mu makungu bamaze gushika ku ntambwe ahibujumura abantu baza bagakinaho byumvikana yuko hose mu byo bategekanije naho bo bataravyubaka mu migambi yo kuvyubaka birimo umugabe twara ubujyo nico gituma bifata akanya ariko icyumviro kirahari kandi bazobikora ntankeka
ico kigwati c'abamugariye ku rugamba cikarurama mu ntara c'ibitoke kiri nko ku metero 500 hafi y'urubibe rw'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bahaba bavuga ko bafise umpungenge ku mutekano wabo kuko hakurya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hama humvikanye amasasu basaba kuronswa ikirindiro c'abajejwe umutekano umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yishura ko abarongoye akarere ka mbere ka gisirikare bagiye kugira ico bakoze nayo kubibazo byo kuronswa uburyo bwo kwinguruza nivuriro ngaho mu kigwati cikarurama Colonel Gasupari baratuza yishura ko atamuti wihuta uwoboneka kuri ico kibazo kubera ibibazo by'ubutunzi igihugu kirimwo ikarurama mu ntara cibitoke Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda ubonaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga twateguriye na mugenzi wacu Edi Rwema ibihugu bigize akarere ka Afrika yo museruko bifise umugambi uguhuza ikirere mu rwego rwo gufasha kugabanya ibiciro by'abakoresha indege turetse kugabanya ibiciro ku ndege zo mu kirere uwo mugambi uzonafasha guteza imbere uruja n'uruza mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko nkuko byasobanuwe n'umufasoni Carmen Nibigira yigeze kuba umuyobozi w'iro by'igihugu gishinzwe uruja n'uruza rw'ingenzi mu Burundi ubu akaba ari umuhuza bikorwa uruja n'uruza rw'ingenzi mu karere ka Afrika yo mu buseruko mushura gutega amatwi ikiganiro muri sanga
Icho bisobanuye nuko turavye ingene aka karere kacu n'ingene dukora n'ingene novuga cyane ivyerekeye politike yo guhuza ikirere turashafite urugendo runini cyane ndavye tsenye nk'umugisata cy'ingenzi ico turaba kandi ico turiko turakorana nibaza yuko hariho intambwe nini dukwiye gufata twese hamwe yaba abaserukira ibihugu byacu yaba abagwizitunga kugira ngo turabe ingene ibiciro byogabanuka kuko kuri uno munsi hariho ikibazo gikomeye basanga umuntu ashaka kuva nko i Bujumbura aja nk'i Nairobi abanza guca ikigali kuko nta ndege shaka mujana izimbutse imushikane Nairobi igiciro naco kikaba ari igiciro kinini cyane kituma kenshi abantu badashobora kugenda no kutembereranira muri kano karere rero ibyo ni ibintu turavye mu byerekeye ingenzi canke mu by'ukugizitunga muri kano karere kacu aho hari ikibazo gikomeye kuko abantu badashobora gutembera badashobora gutembereranira badashobora kuja gusuma no gusumiranira muri kano karere kacu dusanga ibyabindi twemeranije muri East Africa byuko mbibe tuzugurura dusanga tugura imbibe gusa zinozita zo hasi mbwa ikirere naco kikicugaye
nk'umuntu wenda udasobanukiwe neza ibijyanye no kugurura imbibe cyane zo mu kirere uravuga ngo ibiciro biracyari hejuru cyane mu bijyanye na transport yo mu kirere ese baramutse bashize umukono kuri aya masezerano niki amasosiyete y'indege azungukira kuri ayo masezerano
nibaza yuko amasosiyete y'indege atari yo kibazo cyane no shimikira ko kuko bobo ni nk'abadandaje nk'aba bose yaba Rwandair yaba Kenya Airways arizo ndege zibiri novuga ko ziserukira ibihugu turi muri kano karere gushika kuri no saha uru nta ndege yayo gifise nta Uganda uko nyene cyangwa Tanzania izo ndege zibiri uravye kenshi ibitume ibiciro biduga bikaba binini nukubera amakori bariha ayo makori nayo se makori ava ku ndege na makori ava ku bihugu ni ibihugu byacu bishiraho ayo makori ugasanga na makori ari hejuru cyane atuma itike y'indege muravye kenshi usanga itike itabazi izimbye ikizimba na makori aho indege ihagurukira aho indege aho ishikira hariho ayo makori kuba ku ngenzi ayo makori yose yafatanije ugasanga igiciro cy'indege kiri novuga kwiza kabiri kuco cyategeza kuba aho rero duhamagara abarongo bino bibihugu byacu kuraba ko tutora abacane cyane makori kuko aya makori arababake kuko bagenda n'indege muri kino kirere muri kano karere ni bake aho aho twahamagara no kubora ba kugurura imbibe abantu bakagenderanira cyane hama bagafatira cuno vita mu cyongereza economies of scale aho abantu ho muri kano karere ntanza uburero uburero buboneka ni nkuko mu 2014 turavye ibivuga by'indege bikomeye dufise ngaha aye nka Jomo Kenyatta muri Kenya hagendewe miliyoni 6 zashike kuri iyo aeroport muri Tanzania miliyoni 2.5 muri Uganda umuriyoni numwe muriyoni umwe n'amajana 5 y'abantu hama tumaze kuraba ibyo bisubira ngo igitikiri ari kinini ariko bamaze gukuraho ayo makori ho akunga uko koba kugitigiri kurusha kuri aya makoro yo barashimikira ku runo munsi
kuri telefone turi kumwe na Claude mwiriwe neza
mwiriwe nagamaze ati akarusho ibihugu bizokuramwo kanini na ka kombona mu Burundi atandege dusanzwe dufite nka ire Burundi twaye perezina n'ibihugu nk'ibi mu Rwanda na za Kenya zifite indege zohava zibonamo akarusho kanini mu guhuza uwo muhora ama nkabaza ati ko ibihugu birumvika abahinga babyo kugira bize kwiga ntibigemwe ku izina gusa ko mugako kuko ibindi bihugu bikagenda ariko byumvise n'abahinga b'icyo gihugu bagiye kugira ngo bige babone ko uwo mushinga ari umushinga urashe
turi kumwe kandi na Kanamugire mwiriwe
neza
ikibazo cyawe
ikibazo nifuzaga kubaza bimwe mu mpamvu zitumaho igihugu gushyiraho polisi yo kurinda ikirere cyacyo harimo n'umutekano ubwo ibihugu bitanu mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ntibishobora kuzaba n'ikibazo cy'umutekano mukeya niyo biramutse nta polisi zihamye zashyirwaho hatagende kuvuga gusa ngo hari ubushake n'ubushobozi murakoze cyane
urakoze Kanamugire reka dufate na Elise hanyuma umutumirwa wacu Madame Carmen Nibigira abasubirize rimwe Elise mwiriwe ikibazo cyawe
bwa mbere nanze kuba musho umutumire
yarakumva
ikibazo cyose nashaka kubaza ku byerekeye ya company Kenya Airways bari bigeze kutubwira ko yahagaritse ingendo kuza iraza no mu Burundi gusa mu nyuma twarumvise ko byo babwiye gusubirana bavugana irongera kugaruka none kuva kijya gihe Burundi ntaho cyo kirirwa bwarahombeye cyo tuma baratakaje nk'amafaranga menshi gusubirayo bahora bindi bwa mbere kandi kabazo ka kabiri kuko ubu turabona amakungu yarakuye ku butegetsi imfashanyo bwahora buzirungikira, twashaka tubaza yuko ubukora ku kibuga cy'indege kuko uwo batoba bahomba boba binjiza nk'amafaranga nk'ayo bahora binjiza nk'ubwa mbere kuko atagahomba kuba kahari kibazo na ifite byari ivyo.
Murakoze cyane, nibaza ko nohera kuri ico kibazo cy'umutekano kuko ikibazo cy'umutekano ni ikibazo kituradishinga twese. Nibaza ko uravye mu masezerano ibihugu byasinyaniye byo muri kano karere kacu nuko umutekano ari uri imbere ya byose kuko atamutekano hari nta terambere rihari. Uravye cyane cyane mu abantu bagenda n'indege, nta muntu n'umwe arengana ikibuga cy'indege batamaze batafise amazina yawe, ingene iyo tiketi y'indege wayiguze canke security ingene ubarabe ibyo utwaye mu isakoshi canke mu ivarizi yawe. Nibaza yuko kuri ico kibazo cy'umutekano nitwarukwe kugira kwa makenga cyane kuko umutekano nico kikuru nico kintu ca mbere gikuru ibihugu byose byo muri kano karere kacu bishimbere. Sinibaza ko hoba ikibazo ko twaramaze no kugurura imipaka yacu amasaha 28 zimwe zimwe muri bino bihugu byacu, ico kibazo cy'umutekano sinibaza ko kiraba ikibazo kinini ya cyane. Numva ko rero iyo hageze ku byo kugenda kugurura ikirere cumi kano karere ko bitoba ikibazo kindi, mugabo ivyo nkuko nabisiguye ni ikibazo kikuru tutarukwiye gufata minenegwe kirakomeye cyane. Akarusho nuko nkuko nabivuze gusha kuri no saha igiciro gituma abantu badashobora kugendera muri kano karere nkuko babishaka. Ibiciro biracari hejuru cyane, ibiciro biracatuma umuntu yiyumvira kabiri gatatu kane imbere yuko afata itike y'indege. Kenshi urabye n'abagendera muri kano karere n'abantu bagiye mu by'akazi canke barihiwe n'amasosiyete abatwara canke bagiye arabagwiza tunga, ugasanga abasigaye inyuma nabo ni benshi. Ivyo biciro bimaze kugabanuka, amakori nkuko twasabye ko ari agabanuka cyane kurusha igiciro cy'indege kugira ngo kimanuke. Ubu uwita dusigaye turaba igitigiri cy'abo bantu bashobora kugendera muri izo ndege gicacunguka. Wahora utoza amakori ku bantu umuriyoni umwe, ubu ushobora gutoza ikori ku miliyoni zitanu. Ico gitigiri nkuko mubyumva kibiho biroroshe, uba wungutse nkuko bivuga mu Cyongereza economy of scale. Icaka tatu naco imigenderanire irakomeye cyane kuko nkuko muvuga mu rurimi rwacu rw'Ikirundi, akanyoni katagurutse nikamenye ubwiza. Iyo utazi ibiba inyuma y'urubibe rwawe canke udashobora kuja ngo ahandi ngo urabe ibiko birakorerwaho, nta terambere twaba turiko turajamo. Kandi ari byo twiyemeje muri kano karere yuko twugurura imipaka, twugurura ikirere cyacu kugira ngo twese tube mu gihugu nubwita muri community imwe, ata kintu kitubuza kwidegemvya uko dushaka kugenda nuko dushaka kuramukanya. Uwo nawe yambajije ibyo vya indege ya Kenya Airways Burundi taho yagabanije iminsi igenda canke izindi ndege zose nka SN Brussels ziva mu Bubiligi yagabanije iminsi. Birumvikana turamaze kubona si ku Burundi gusa, ahantu hose ku isi hari ikibazo cy'umutekano, hari ikibazo cy'ingene abantu bashobora kuja kwatemberera, abantu ntibajayo. Rero twibuke ko izo kompanyi aeriyene ni baradandaza. Iyo utabona isoko nta kamaro ko ubandanya ukorera aho wahodewe ukorera. Urumva ku vyerekeye Burundi, nibaza ko tworaba abo badandaji aho izo ndege zihaja, ata karusho nta kamaro ko bokwamve zisaba guma bazana indege zizimvye kugira indege ihaguruke n'amafaranga, igitoro cayo n'amafaranga. Hama uyo indege yashobora kuja nk'abantu 130 canke 200 hagiye abantu 6-8 nibaza ko birumvikana nta rugezo urutugu. Nibaza ko mu majambo make nizo nyishu notanga kuri abo bambajije ibibazo.
Turi kumwe kandi na Rudasingwa, mwiriwe neza.
Mwiriwe. Igitekerezo cyanjye ndashimira uwo mutumire kuri iyo ngingo nziza y'abazaganiraho. Igitekerezo cyose nakanaza nanjye ndabona nta gihugu kizahombera cyangwa ngo sosiyete impuza kampani zihombe kuko ahubwo ku gihugu gishobora kunguka kuko kizaba gisa nk'aho cyaguye abasoreshwa benshi igihe bagabanya ibiciro amakore cyangwa imisoro, byatuma abagenda baba benshi n'igihugu kigasoresha benshi cyane, ahubwo gishobora kunguka kurushaho. Kampani nayo ntabwo yahomba kuko urebye urugero nka kampani South Africa no Uganda no Rwanda na Kenya byahuzaga amafaranga amwe yitwaho kuri communication companies izo companies zibwo zikubye hafi inshishano abakiriya abatelefona Uganda na Kenya kuvuga rero ko ari leta ari na kampani nta nimwe zahomba ahubwo ni nziza cyane kuko mwavuze na birabyo bya visa zimwe byatumye ahubwo bugunguka na buryo ntabwo ubukerarugendo bwahombye.
Ndashimye kumva yuko abantu babyumva co kimwe sinovuga gusa ko ari izo kompani tugutumana ku makuru canke telecom company ni nyinshi turavye uye aho M-Pesa yavukiye muri Kenya isigaye ikoreshwa muri Uganda igiye gukoresha ahandi uguruye umupaka waho rukorera kuri soko nto iyo soko itangura kuba nini mwibuke yuko dushitemo na nihugu ishashaga keheruka kwiyongera muri kano karere kacu muri community East African Community turi abanyagihugu barenga imiliyoni 160 umuntu wese adandaza arazi neza yuko ari soko rinini n'igihugu cha Sudan nta n'igihugu kinini ya cyane kugira ugendeho ukeneye indege uva Nairobi ukaja Juba cyangwa ugenda handi wasukeneye iyo ndege ubu rero dutangure kwiyumvira ingene twagura amasoko twagura aho twahora dukorera dutanga ibyo twahora dufise kugira ngo abandi bose bashobore kwironkera akarusho
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikirije twavuze ko abanyeshuri muri lise Rubanga mu ntara ya Bururi bashobora kutaronka ibifungurwa mu gihe hatugira igikozwe umuyobozi w'iryo shure asaba ko leta yufasha kugira ngo baronke ubushobozi bwo kugaburira abanyeshuri hindi nkuru twabwiye inkuru ivuga ko imiryango ishika kuri 45 yabamugariye ku rugamba baba mu kigwati cy'Karurama aho ni mu ntara cy'Ibitoke basaba gufashwa cyane cyane mu byerekeye umutekano hamwe no muyaga nkuba. Twabwiye kandi ko umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzabakungu bijejwe hagati ya kazi na muntu Zeid Rad Al Hussein uyu munsi wa mbere yagabishije kw'inyifato yo gukubagura abantu yongereye mu Burundi yongera aratangaza ko afise amakenga ku byerekeye amakuru yatangajwe avuga ko hari amabohero atemewe n'amategeko ku murwa mukuru wa Bujumbura hamwe no mu bindi bice by'igihugu. Uyu mutegetsi agira ati kuva mu ntango z'umwaka umurwi ndongoye waratorokanije ibitigiri by'abantu amajana 345 bakubaguye bakongera bagafatwa unyamaswa. Ivyo biharuro biteye agahinda byerekana ukuntu gukubagura abanyagihugu hamwe no kubafata unyamaswa byabaye ibikorwa vya misi yose bikorwa n'inzego z'umutekano za leta y'u Burundi. Zeid avuga ko abantu bashika amajana 595 bakubaguye canke bafashwe unyamaswa kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 igihe umurwi w'intumwa zikorera ibiro bijejwe gatekazi na muntu vya ONU wagendera ibiro by'igihugu bijejwe iperereza ku murwa mukuru Bujumbura mu ndwi iheze abantu bari hagati ya 36 na 67 bafungiwe muri ivyo biro bari bafise ibimenyetso vy'abantu bakubiswe. Hari ibintu byinshi biteye kubiri n'amategeko byabonetse icyo gihe birimo ukuntu imbohe 45 zari zifunzwe kurenga ikiringo cemewe n'amategeko. Aya niyo makuru twashikirije mu kanya kari imbere. Turashimiye abanywanyi bose baduteze amatwi. Mugire umugoroba mwiza mwese.